Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Kuri mikoro muri kumwe nange Eugenie Mukankusi ndabaramukije mbahaye ikaze kuri radio yanyu.
Wari kugira uronga amafaranga yo kujya y'abana uratsigira n'ibirenge bigashuwa uhageze nka saa cyenda utararonga isomera abana ukahangayika kora ukabura amahoro.
Uwo ni Madame Francine Ndinzemenshi uba muri zone ya Kamenge mu majyaruguru y'umujyi wa Bujumbura mu Burundi, ucuruza imbuto kugira ngo abone uko atunga umuryango we ugizwe n'abantu barindwi. Aravuga uko ahangayikishwa no kubona icyo agaburira abana. Umugabo we hamaze imyaka itatu yaragiye gushaka akazi mu mahanga, akaba atarakabona, ariko kandi ntanagarukiye mu rugo. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zibanda ku munsi w'abana n'abategarugori, turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Rosine Munezero. Rosine, waramutse neza.
Mwaramutse Eugenie, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika muherere hose. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko abantu bashika ku miliyoni 17 bari mu bihugu 9 bugarijwe n'inzara. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ahamagarira amakungu gufasha ibihugu bibangamiwe cyane kurusha ibindi biri mu karere ka Afurika y'ubuseruko. Ivyo Guterres yabitangaje nyuma y'urugendo yaramaze mu imisi yaherahereje mu gihugu cya Kenya kuri uyu wa gatatu. Avuga ko atakikozwe ibintu bishobora kunyuka. Somalia irikica mu kiza cya kabiri cy'inzara mu myaka itarenze itandatu. Uturere tumwe twa Sudani y'umanuko twugarijwe n'inzara. Naye muri Kenya leta iramaze gutangaza ko igihugu cyugarijwe n'uruzuba. Ahandi havugwa inzara ni mu gihugu cya Ethiopia, aho abantu bashika ku miliyoni 10 bugarijwe n'icyo kiza. Muri urwo rugendo, umunyamabanga mukuru wa ONU yaganiriye kandi na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya ku bijyanye n'ibibazo bya politiki biri muri Sudani y'umanuko. Bakaba barabiye hamwe uburyo hoshyirwaho ibiganiro bihuza bose. Guterres yatangaje ko bagiye kugerageza uburyo bwompi bahagarika intureka zibangamiye abanyagihugu ba Sudani y'ubumanuko. Kuri wa kabiri, leta ya Afurika y'Epfo yarakuye Burundi ikete ya yari yashikirije ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha ko igiye gusokora muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha ikorera irahe mu Buholande. Yamara ukutumvikana kuri icyo kibazo kurabandanya, ni mu gihe inama nshingamateka iza yatanguye guharira kuri icyo kibazo kuva kuri uyu wa gatatu. Zack Yacob yahoze ari umucamanza muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, avuga ko atakintu gihambaye cyo mutuma himbaza iyo ngingo yo gusokora ikete ryo kuva muri iyo sentare mpuzamakungu. Ivyo vyabaye inyuma yaho mu kwezi guheze sentare nkuru muri Afrika y'Epfo yafashe ingingo yuko iyo kete ryari ryarungitswe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu muri ONU ritubahirije ibwirizwa shingiro, kandi kw'ico kibazo gikwiye kubanza guca mu nama nshingamateka. Naho Yacob ari mu bacamanza bakukurutse bashize igikumu ku ikete risaba ko Afurika y'Epfo itova muri iyo sentare. Umugambwe yaense uri ku butegetsi ni ufise igitigiri kinini cy'abashingamateka, ukaba kandi ushikiye cyane ingingo yo kuva muri iyo sentare mpuzamakungu. Abajejwe gutengana hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barabandanya mu buryo bwihuta amatohoza ku bijyanye n'ibirego by'uko Uburusiya bushobora kuba bwarivanze mu matora ya Amerika. Ni mu ntumbero kandi yo gutohoza ibirego vya President Donald Trump yagize Barack Obama ko yafasha amajwi mu nyubakwa yateguriyemwo amatora Trump Tower. Muri iyi minsi abakenguza amateka cyo kimwe n'abajejwe iperereza baragendeye ikigo kijejwe amatohoza kugira basuzume amakuru avuga ko Uburusiya bwateye amamashini ya ordinateur kugira bufashe President Trump gutsinda amatora. Abajejwe amatohoza bakaba bamaze gutangaza ko President Vladimir Putin w'Uburusiya yatanze itegeko ryo kwinjira mu mashini yakoreshwa n'uwarajejwe imiyamamazo ya Hillary Clinton yahiganwa na President Trump. Mu kurindira ko ayo matohoza ashigwa habona, abajejwe iperereza mu nama nkenguzamateka bagizwe hanini n'abarepublikani basavye James Comey ajejwe ibiro vy'iperereza kuri uyu wa gatatu ko yoba amakuru ku bijanye n'ibirego vy'uko Uburusiya bwivanze mu matora. Abo bashinga amateka basavye kandi ko bakeneye amakuru ku bijanye n'ibirego vya President Trump ku majwi yoba yatumwe na Barack Obama bivugwa kandi ko Comey yasabye ubushikiranganji ugiye gutungane kubeshuza ibirego vya President Trump yamara ko butabikoze userukira leta z'umwe za America mwishiramwe mpuza makungonyo Nikki Haley yatangaje ko America isaba Korea ya ruguru kwerekana ubushake imbere yuko hatangura ibiganiro byo gutezura icuka kibikiri mu karere ka Korea inyuma yaho abanywanyi bakanama kumutekano muri onu babonaniye mu mwiherero Hale yatangaje ko umuyobozi wa Korea ya ruguru Kim Jong-un atari umwizigirwa kandi ko abagize inama y'umutekano ya onu batariko barafata ingingo kubijyanye no gusuzuma Korea ya ruguru abanywanyi bagize akanama kumutekano muri onu bahuye mu ntumbero yo kuvugana ku bitero bya misile balistique biheruka gukogwa na Korea ya ruguru Ibyo bikaba byatumye Ubushinwa busaba Korea ya ruguru, Korea ya majepfo hamwe na Leta z'Ubumwe za Amerika gufata ingingo kugira ntihabe gutana mu mitwe. Hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika muri Leta ya Minneapolis, resentare y'igihugu yaciriye umunyororo w'umwaka umwe umugabo yagirwa n'icyaha cyo kuba yarashatse gutera ikigo cy'abayoboke b'idini rya Islam. Daniel George Fisher yaremanze ko yarungitse ikete muri icyo kigo, yo kugabisha ko azokora igitero akagirira nabi abimukira bose basanzwe bagikoreramwo Fisher afise imyaka 57 yabwiye abajejwe amatohoza ko yabitumwe n'ishavu ryaturutse ku gitero cabaye itariki 11 z'ukwezi kw'icyenda mu 2011 i New York hano muri America akavuga kandi ko yashaka gukagarika ibikogwa byo kubaka umusigiti
Urakoze Rosine. Nchuti rero hayo namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook ijambo ni Radio Yacu. Itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatatu mu munsi ngaruka mwaka w'abari n'abategarugori. U Rwanda n'u Burundi byifatanije n'ibindi bihugu kwizihiza uwo munsi. Tunyarukire mu Burundi mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana atunyuriremo uko uwo munsi warayibujijwe mu rwego rw'igihugu
Ku kibuga cy'umupira w'amaguru bitiriye urumuri kirahitwa mu Budagi mu gisagara ca Ruigi niyo habereye ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu hari umukenyezi mu mvura y'urudaca abakenyezi n'abagabo baje kubashigikira basa naho batayumva kuko atabavuye mu kibuga ngo aje kugama canke ataye Janvier Ndirahisha aserukira ihuriro ry'igihugu ry'abakenyezi akaba kandi ari n'umushikiranganje w'amashuri mato mato ayisumbuye na imyuga yagize ica saba abakenyezi afatiye ku civugo cuno mwaka
disabye abakenyezi nabigeme bose ngo bahaguruke baharanira gateka kabo bahiganirwe hamwe n'abandi mu bibanza bifata ingingo rimirije abagabo gushigikira abakenyezi n'abigeme mu iterambere kuko uko umukenyezi azotera imbere niko ingo zizotera imbere nazo zigateza imbere igihugu kubera icivugo cy'uyu mwaka ari gukingira ibidukikije inzira ishikana ku gutuza inzara no kwiterambere ry'umukenyezi ihuriro rero ry'abakenyezi ryiyemeje kandi gukora ibikorwa bitandukanye byo gukingira ibidukikije kurwanya inkukura mu gutera ibiti no mu guca imikobeko iteye ko ibyatsi mu kurinda amashamba cimeza mu kurinda imiriro ya nyakanga mu gukingira inzuzi n'ibindi ibyo bizodufasha kugwanya inzara no kuzoraga abadukomoka ko isi nziza yimbuka
Martino ni vy'abandi umushikiranje w'abateka ka muntu gushigikirana no kunganisha ibitsina yavuze intambwe umurundi kazageze ko mukwerekana ko ashoboye
abakenyezi baraserukiwe ku bice n'imiburiburi 30% mu nama mpanuza jambo y'amakomini muri leta mu nama shinga mateka na ngingo z'amateka urugamba rwo kugwanya amabi afatiye ku gitsina na cyane cyane amabi yo gushurashunza abakenyezi n'abigeme ruramaze gutera intambwe ishimishije igatuma abakenyezi barangura imirimo bajenjwe atanguke bamuzwa ikigega cyo gufasha abakenyezi kuronga ingurane cyarashinzwe mu ntumbero yo korohereza kuronga ingurane batarinze gusabwa ingwati isanzwe idafiswe n'abakenyezi benshi abakenyezi barijukiye gukorera mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere bigatuma byoroha kubigisha ubuhinga bushasha no kubahiriza no kubakarihiriza ubwenge ubu bageze ku rwego rwo kwijukira imyuga yahora yihanjwe n'abaga
Umutambukanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Nkurunziza niwe yavuze ijambo nyamukuru ry'umunsi muzamakungu hari umukenyezi aho yashimikiye kongorana umukenyezi agira mu gihe ateye inzara
mwarabonye ibihe biherutse yuko umwimbu utagenze neza kandi umwimbu utagenze neza haba inzara habaye inzara ubukogwa ko cyane n'umukenyezi nk'umubyeyi kandi murazi ko ari twebwe turi benshi mu gihugu ni na twebwe turi mu burimyi cyane gusumba abagabo bisigura ngo iyi bihe bitagenze neza mu gihugu umukenyezi arakogwa ko cyane uneza yacu nk'abantu turi mu burimyi nk'abantu turi benshi mu gihugu ni twebwe bo kwitwararika ibidukikije rero kubwe iki cyivugo nagira ndabasabe nk'abakenyezi tuze tubyitwararike gushikaho mu mwakuza nk'ubu tuzokwirimbura tukaraba aho twagejeje ikivi mu bijyanye no kubungabunga isi yacu biraturaba
Suzanne Ngoma Ndonge aserukiye afiniwapu mu Burundi mu ijambo ryiwe yasabye leta y'u Burundi kwihutisha itegeko rigenga gutorana kugira ngo barenganure abigeme n'abakenyezi bashobore gutorana ku rugero rumwe n'abagabo bamwe mu bakenyezi birimizi bavuganye n'iji rya Amerika bavuga ko uyu munsi muzamakungu atacu babwiye kuko bawita uwabize abakenyezi bize nabo bavuga ko barakanya ko kwirimbura kugira ngo bakomeze urugamba rwo guharanira agateka kabo ubwo rubanza rwitabwe n'abategetsi banyuranye barimo abashikiranganji abaserukira ibihugu vyabo hari mu Faransa n'Ubushinwa abaserukiye amashirahamwe muzamakungu nka FINIWAP ONISIDA OYM na ActionAid Ruigi Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Turacyari mu Burundi uyu munsi wahariwe habari n'abategarugori ku isi ugeze mu Burundi imiryango yugarijwe n'ubukene. Ni ingo zirimo abagabo bafatanya n'abagore babo ntizorohewe mu mibereho yabo ya buri munsi. Cyakora ari abagore babeshejeho imiryango batari kumwe n'abagabo. Mugenzi wacu Eroje Birika neza yaganiriye n'umwe muri abo.
Aha ni ku ibarabara rya kabiri muri karitsiye y'igituro zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura. Ni igihe cy'isaha imwe n'igice z'agatondo. Umukenyezi Francine Ndinze Menshi ariko yoza ibyombo yongera anaririmba. Umunsi w'uwo mupfasoni w'imyaka 30 afise abana bane b'imyaka iri hagati ya 14 akaba areze n'umwana wa mukuru we w'imyaka 16 utangura hakiri kare cyane. Avyuka umuseke igihe cy'isaha 11 z'agatondo. Nk'igihe twashika ku muhaniwe twasanze yamaze kurungika ku ishuri babiri muri abo bana. Yari yamaze kandi no kubategurira icyayi n'utwo bagenda bafunguye. Ariko rero umunsi wa Ndinze Menshi uracyari muremure. Ahejeje gutegura ivyo mu rugo acaje kurangura ivyamwa mu isoko iri muri zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura nyene imbere yo kuja kubicuruza hagati mu gisagara urwo rudandazwa yemeza ko ari narwo rumubeshejeho
je mbonye ko ndonsira so y'abana nkaronge inzu amahera y'inzu y'abandi cyo nshimira Imana kuno mayeho mboranye nca kwa se ni kurangura mvuye kurangura ngacanza kudandaza muri vile ngacanshira ku kibanza ngasanda dandaza ngacanvandereza ngacanereka ku kibanza abakiriya bambari ndabazana amafuringa bashira bakabahereza nibindi nibindi nibirato nakazi je muranore ivyo mbonye gusa ivyo kunziza nkira so y'abana n'ivyo mbora ndandaza kubera ndabo buzima bw'abana banje ko bwo babuneza bige neza
ubona wunguka amafaranga ari kumose
icyo bivana ni soko kandi bivana n'abakiro kundo bo babaje ijuro nse vyose na urunga bibiri cyangwa bitatu urashimira imana
iyo urungutse amafaranga menshi wunguka nga
menshi bitanu cyangwa bitandatu yaregiye nubu itariki inzu iyo rigera narayaronga canda mubara mwene nzu ndindire gatoye nkaza ndaterera hano ari igihumbi 2005 ngaterera hano yamaze gushinga canda muhamagaza ngamuhereza
abana bo mukenyezi bamufata nk'umugore mugabo kubera atacu bamuburana aka ni kamwe mu duhungu twiwe
yovuga nkuko yo ari umugabo mu rugo kera ni nyina turonderera asiyo akatugura n'impuzu n'ibirato akari haninzu namashure kandi naba kimwe tumuburana niteka kuba imana yaturemye umumama azikurondera
abigeme bo mu kibano nabo babona Francine ndinze menshi nk'icitegererezo
novuga ko Francine ari umugore w'akarorero kuko urabye ubuzima mu gisagara ukuntu bugoye wewe arahangayika akadandaza kugira ngo ashobore gusumira abana akongera akabigisha akabarihira inzu aratanga akarorokeza kubigeme umurabiye ko urabona yuko udashobora kuja gukora ubumaraya ahubwo ugakoresha ingufu iyo turonse abadufata mu mugongo abakenyezi natwebwe turashoboye
ibyo twari tumenyereye mu Kamenge abagore beshi bishinga ubumaraya muga wewe arazungurukana igiseke cy'ibyamwa akaronderera abana nta mwana wiwe yambara ibintu bicafuye nta mwana wiwe asega ararondera ubuzima bw'abana biwe no mwijoro ajyama keshi 23h ariko aramesurira impozo z'abana biwe kuko bakiri bato badashobora kumesa
nubwo ashirimagizwa uwo mukenyezi ntivyama bimworohera kuko ashika naha rya gatahe kiwe kose k'ibihumbi ijana
kwere kugira uronga amafaranga yo kujya yabana uratigira nibirenge bigashuwa bageze nka saa 9 utararonga isho somera abana kanga ikakora kwabura mahoro kubara ubuzi abana ejo mukuja ku ishuri bazogenda bari bike ugatubwenga ukabura n'ivyo ariko imana ubwanyu mweka ukabona imana irakuronga iki yabakiriya kuri baragushora ucuronganira siyo kujya arigiye n'umutayi wo ruhera ugahera pe gahera ariko kubwira imana urucubona imana kakorivyayo ukabona uraronsa amafaranga ya utari wizeye ugacuri kibanza cy'abandi ugacuri yanizo
muri zone Kamenge aho Francine ndinze menshi aba harabandi bakenyezi batari bake babayeho mu buzima butoroshe abasaba kudacika intege no gukoresha ingufu zabo kugira ngo bibesheho
wironderera ni vyiza cyane unoza uratega amaboko y'abantu ngo nibo baguhereza bajya baje mukimaraya bijya witaho ibintu by'abagabo aho za wiruka ngo ninagenda kwa kana akazumfasha uzo gufasha n'Imana yo mu ijuru uvuga gusa umwana w'umuntu yo gufasha uno munsi ejo akaruha ivyo aje kukurondera kwa kabirondera ejo akaro cyambere cyo gukora no gushira imana imbere kizera ku wavuronga ihaje ubu byose imana ibiku igufitiye n'impamvu
umufaso ni Francine ndinze mesha saba leta gukora kwishoboye kose ikaronza ifashanya abakenyezi batagira amikoro kugira ngo biteze imbere banateze imbere imiryango yabo umwe wese mu gisata ashobora gukoreramwo eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
uruhagarara
Rahumiwe Beka mana yanje ibintu tuzobikura gatwimbere
Ukwikekana
Ehe mwishwanje tugasamara baradufye tatwese
Banirumve ko
Unje kwisuka mu bitanda Ishwi data wanje ntibizohava bimpitana Ishwi da
Abuba ukaguhagararira neza
Twaze biraturaba Tureke ibintu byangare tubone Jongira nisinye
abandi bahise mu rukundo
Shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyuko uri umusereko nanje nkabo murengero mafu
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
Umviriza biyage nabandi
Radijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Raporo y'ikigo mpuzamahanga gishinzwe gukurikirana no kurwanya ibiyobyabwenge gikorera Geneve mu Busuwisi igaragaza ko umubare w'abagore bahitanwa n'ibiyobyabwenge wiyongereye ku isi muri rusange mu gihe abagore bake aribo bavurwa kubera ibyo biyobyabwenge ugereranije n'abagabo abagore ni nabo babihanirwa bikomeye inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika huri Geneve mu Busuwisi Lisa Schlein murayigezwaho na mugenzi wacu Oriane Tangishaka
icegeranyo gishasha cyerekana ko igitigiri cy'abakenyezi batari bake ku isi bagenda bahitanwa no gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa imiti myinshi kandi ko ari bo bake ugereranyije n'abagabo mu bijyanye no kuvugwa. Aba bakenyezi kandi ni nabo bahanwa cyane kurusha iyo bakoresheje ibyo biyobyabwenge. Icyo cegeranyo gisanga kandi ko amareta menshi atitaho icyo kibazo cy'abakenyezi batari bake bakoresha ibiyobyabwenge. Ishyiramo mpuzamakungu rigwanya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge rikaba ari naryo ryitaho amasezerano atandukanye yapfunditswe n'ibihugu biciye mu ishyirahamwe ONU rivuga ko abakenyezi batitabwaho bikwiye iyo hageze gutegura amategeko yihweza cyane cyane ibibazo bifatiye ku bitsina. Warner Sip, umukuru w'iryo shyirahamwe mpuzamakungu INCB mu mfunyapfunyo, abwirijwe rya Amerika ko umuntu umwe kuri batatu bakoresha ibiyobyabwenge ku isi ari umukenyezi, ati yamara umwe kuri batanu niwe wenyine avugwa. Ati bisa nkaho ari gukumira abakenyezi mu gihe ari nabo basanzwe bahanwa cyane mu butungane kurusha abagabo. Sip avuga ati
birazwi neza ko abakenyezi ari bakenshi bandikirwa imiti myinshi ivura ibibazo bijyanye n'akabonge kuruta abagabo, cyangwa ugasanga niwe bafatwa cyane ku byaha byerekeye ikoreshwa ry'imiti cyangwa ibiyobyabwenge mu duce tumwe tumwe kurusha abagabo. Ibindi bitigiri navyo byerekana ko hariho ubusumbane mu bitigiri by'abasinzikazwa no kuba bakoresheje imiti y'umurengera.
Icyo cegeranyo cyerekana kandi ko abakenyezi bagendana umugera wa sida n'abafisi ibibazo byo mu mutwe akenshi usanga ari bo bakoresha ibiyobyabwenge byinshi. Icyo cegeranyo kigabisha ko gupfunga umukenyezi ku byaha bijyanye n'ibiyobyabwenge ko bibangamira ubuzima bwabo n'ubw'imiryango yabo. Sip avuga kandi ko gukoresha imiti myinshi cyangwa ibiyobyabwenge ari ikibazo mu bihugu byateye imbere n'ibihugu bikenye, naho ibitigiri bitomoye bidahari ku bihugu byo muri Afrika no muri Aziya. Avuga ati
nibaza ko muri Afrika ugufatwa nabi kw'abakenyezi kuruta uko biri nko mu bihugu bya Buraya canke Amerika. Umukenyezi afise ikibazo cyo gukoresha imiti canke ibiyobyabwenge by'umurengera ntiyubahuka kubivuga kubera ingaruka byo mugirira mu kibano n'ahandi zobambi cyane muri rusangi.
Icyo cegeranyo gisaba ko hatogwe izindi nyishu mu bijyanye no guhana ibyaha bito bito byerekeye gukoresha ibiyobyabwenge ku bakenyezi. Icyo cegeranyo gisaba nyabuna ko hashigwa uburyo mu migambi yo kuvura, kwigisha no gufasha abo bakenyezi mu gusubira mu buzima busanzwe.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubagezeho noneho amakuru ya sport n'imikino mwateguriwe na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo.